VOA. Muteze amatwi Ijwi rya Amerika. Kaze mu biganiro vyacu kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88.3 bice bitatu no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Kuri mikro muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Oriane Tangishaka, nanje ndabaramukije ndabifuriza ibihe byiza. Kaze mu biganiro vyacu.
Uko amafaranga y'u Rwanda yataye agaciro tugereranyije n'amadolari muri 2016, uyu mwaka wa 2017 uzaba bimeze neza kurushaho. Pressures twabonaga zizagabanuka, turanabibona iyo tureba y'amezi hafi ya 2 y'uyu mwaka.
Uwo ni Thomas Kigabo, umuyobozi ashinzwe ubutunzi muri Banki Nkuru y'u Rwanda, avuga ku kibazo cyo guhungabana kw'ifaranga ry'u Rwanda.
Icegeranyo gisohoka buri mwaka cishiramwe mpuzamakungu wa Amnesty International kivuga ko hakiri intambwe nini ku bijanye n'iyubahirizwa rya kiremwa muntu muri Afrika.
Perezida wa Somalia Mushasha Mohamed Abdullahi Mohamed yarahicese mu mabanga y'ibuno musi kuwa gatatu.
Intambara mu gisagara cya Mosul muri Iraq irabandanya gutikiza inganda kandi ibandanya kuba ndende ku basirikare cyo kimwe no ku basivili.
Sentare mu gihugu cya Afrika y'Epfo yafashe ingingo uno munsi kuwa gatatu ivuga ku mugambi wa leta ukuva muri sentare mpuzamakungu mpana byaho uciye kubiri nibwirizwa shingiro. Aya makuru n'ayandi makuru twabateguriye turabashikiriza ku buryo bunonosoye mu biganiro byacu byo kuri iyi saha mugumeye ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Aurian.
Urakoze Fidel. Mu bikorwa byo gushikiriza icese icegeranyo cishiramwe riharanira agateka kazina muntu ku isi Amnesty International Nairobi, Muthoni Wanyeki umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe ku rwego rw'akarere ka Afrika y'ubuseruko n'uburaruko yavuze ko hakiri intambwe nini ku bijanye n'agateka kazina muntu muri Afrika. Avuga ati ntawo kwirengagiza ko haheze igihe hibonekeza ukutihanganirana n'abatavuga rumwe n'intwaro zitandukanye, haba umukazo w'ubutegetsi nk'uko vyibonekeje mu Burundi, Eritrea, Ethiopia, ahari ibihe bidasanzwe muri Kenya, ati canke ibisa nk'ibitero ku migwi y'abagwanya agateka ka muntu muri Sudani y'Epfo no gupfungwa ikivunga abantu muri Sudani no muri Tanzania. Iyo ngerekana y'umutekano w'amareta intambara ukubandanya gutesha abagira imyerekano uruhagarara rwa politike no kutihanganirana ni bimwe mu bintu bibangamiye agateka ka muntu muri Afrika. Wanyeki havuga kandi ko igiteye amakenga muri Afrika ni ahanini ibijanye n'uko abayobozi bamwe bamwe bagenda bagerageza kuguma ku butegetsi.
Perezida mushasha wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed yarahicese mu mabanga y'ibuno musi kuwa gatatu mu birori byo kurahira. Yemeye gutangura igikorwa cyo kugarukana umutekano muri icyo gihugu cyasinzikajwe n'ingwano. Yamara yagabishije ko icyo gikorwa kizofata imyaka itari mike. Perezida Mohamed Abdullahi Mohamed azwi ku izina rya Farmajo yarahiye ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadishu. Ibirori byo kurahira kwiwe byarorerewe n'abakuru b'ibihugu bitatu byo mu karere n'abaserukire b'ibihugu byabo batari bake, harimo ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Somalia Steven Schwartz. Farmajo yasavye abanyasomalia kumufasha kugarukana umutekano mu gihugu. Yatangaje ko ibibazo Somalia ifise bimaze igihe kirirenga imyaka 20 ko gutorera inyishi ivyo bibazo bishobora kuzofata ikindi kiringo kirenga imyaka 20. Gato y'inyuma yuko ashikirije ijambo, Ubwongereza bwemeye gutanga miliyoni 125 z'amadola azofasha kuronsa abanyagihugu bagera ku miliyoni ibifungurwa mu buryo bwihutirwa. Ibirori byo kurahira kwa Perezida Mohamed Abdullahi Mohamed byabereye ku kibuga cy'indege mpuzamakungu kirinzwe n'inteko z'umuryango w'ibihugu bya Afrika ku mugwa mukuru Mogadishu. Sentare mu gihugu cya Afrika y'Epfo yafashe ingingo uno munsi kuwa gatatu ivuga ku mugambi wa leta wo kuva muri sentare mpuzamakungu mpana byaho uciye kubiri nibwirizwa shingiro. Iyo sentare yafashe iyo ngingo kubera inama nshingamateka itagishijwe inama imbere y'uko leta itangaza ko igiye kuva muri sentare mpuzamakungu mpana byaho. Sentare yasavye leta gufata urwandiko yasohoye kurufuta rwerekeye kuva muri sentare mpuzamakungu mpana vya igihugu cya Afurika y'Epfo cyatangaje ko gifise imigambi kuva muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha mu mwaka uheze. Ivyo vyakurikiye urugendo rwavyo ibibazo rwa perezida w'igihugu cya Sudani Omar al-Bashir yagize muri icyo gihugu mu mwaka w'2015. Perezida Bashir ararondegwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Leta ya Afurika y'Epfo yatangaje ko inyuma yuko ifuse urwandiko rwayo rwo kuva muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha, itegeko rishasha ryo kuva muri iyo sentare rizoshikirizwa inama nshingamateka.
Amakuru hano kuri Radio Ijwi ry'Amerika avugwa hijya none na kwisi arabandanya. Intambara mu gisagara cha Mosul muri Iraq irabandanya gutikiza inganda kandi ibandanya kuba ndende ku basirikare cyo kimwe no ku basivile kuva mu kwezi kwa 11 umwaka w'2016. Igisirikare cha Iraq kigize igitero cyo kwigarurira icyo gisagara cha nyuma abagwanyi ba leta ya Kiislamu bari basigayemo. Abasirikare ba Iraq babandanye kugigwa ko ibitero vy'amabombe n'amarokete, amasasu menshi, ibitero vy'ubwihevyi n'ivy'abihishije kimwe n'ibigirwa n'indege zitagira abadereva bita drone, mu gihe bariko baragerageza gufata igice c'ubuseruko bw'ico gisagara cha Mosul inyuma yaho bari bamaze ikiringo c'ukwezi kugira ngo bafate ubuseruko bwaco. Ibibazo bitari bike bitanguye kwibonekeza, bamwe baribaza ibibazo byihuta vyerekeye ibizokurikira nyuma yaho abagwanyi ba leta ya Kiislamu bomowe muri ico gisagara. Muri ivyo bibazo kandi harimo ibijanye n'uburyo Mosul izoyobogwa n'ukuntu ibikorwa vyo kunywanisha imigwi n'ubwoko butandukanye bizogenda.
Radio Sud America, Washington DC. Igipolisi mu gihugu cya Malaysia cyatangaje uno munsi kwa gatatu ko gishaka gusambisha abantu batatu bashaka bashasha bikekwa bava muri Korea ya ruguru, harimo umwe mu waserukira ico gihugu kubijanye n'ibisa n'igandagurwa mu ndwi iheze rya Kim Jong-nam avukana ku muvyeyi umwe n'umutegetsi wa Korea ya ruguru Kim Jong-un. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku mugwa mukuru wa Malaysia, umutegetsi mukuru w'igipolisi Khalid Abubakar yavuze ko abo bantu bashasha bikekwa barimwo Yon Kwang Song, umunyamabanga agira kabiri muri ambasade ya Korea ya ruguru ku mugwa mukuru wa Malaysia Kuala Lumpur. Abandi bikekwa ni Kim Uk Il, akorera ishyirahamwe ry'indege zitwara abantu muri Korea ya ruguru Air Kiryo, uwundi munyakoreya ya ruguru yitwa Ri Ji U. Yamara nta bindi birengaho byashikirijwe ku bimwerekeye. Umutegetsi mukuru w'igipolisi muri Malaysia Khalid Abubakar avuga ko bikekwa babiri bakiri ku mugwa mukuru Kuala Lumpur ku gipolisi kizobasaba gukorana naco niyo bataseruka ku gushaka kwabo. Gipolisi casavye kandi abategetsi ba Korea ya ruguru gutanga abandi bantu babikekwa ba Korea ya ruguru bane bavugwa ko bahungiye muri ico gihugu bavuye muri Malaysia. Gushika abategetsi ba Korea ya ruguru baranse gukorana n'igihugu ca Malaysia, bagirije ico gihugu ko kiriko gikorana n'abansi ba Korea ya ruguru kugira bagire itohoza rifatiye ku mpamvu za politike.
Ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe umutekano hagati mu gihugu bwashize ahabona ingingo zishobora gutuma abantu amamiliyoni n'amamiliyoni bari ku butaka bwa Amerika badakwije impapuro birukanwa. Umushikiranganji John Kelly yasohoye amabwirizwa yerekana neza uburyo ibiro vyiwe bizoshira mu ngingo amategeko yatanzwe na Perezida Donald Trump mu kwezi guheze akija ku butegetsi. Tukiri muri Amerika, abanyamerika bo mu idini ry'abayisilamu batanguje igikorwa cyo guterereza amafaranga yo gusubiramwo imva z'abayahudi zononywe n'abagizi ba nabi muri leta ya Missouri bashoboye gutoza amafaranga agera ku bihumbi n'ibihumbi by'amadolari. Ku munsi wa kabiri abagizi ba nabi barasenyaguye bongera barahenura inyubakwa zari ku mva z'abayahudi zishika ku 200. Ivyo vyabaye mu gisagara cya University City ahitwa mu kaburi kitwa Chest Shell Emmet hafi y'igisagara cya St. Louis.
Uburusiya bwasavye leta y'igihugu cya Siriya guhagarika ibitero by'indege z'ingwano mu kiringo c'ibiganiro vy'amahoro muri indwi i Geneve mu Swiss. Ivyo vyatangajwe no musiku wa gatatu n'intumwa y'ishyirahamwe mpuzamakungu muri Siriya Staffan de Mistura. Ivyo naho bidasa n'uko ari intambwe ziboneka zizoshikwako ku vyerekeye amahoro muri Siriya. Uburusiya bumenyesha ko bwasavye cese leta ya Siriya guhagarika ibitero by'indege z'ingwano mu gihe ibiganiro bizaba biriko biraba. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Ubu ni umwanya w'amakuru yo mu karere. Duhere mu Rwanda, aho ubuyobozi bw'ibanki nkuru y'igihugu bukeka ko muri uyu mwaka w'2017 ifaranga ry'u Rwanda ritazobandanya guta agaciro cyane imbere y'idolari ry'abanyamerika nk'uko bimeze ubu. Ni mu gihe ifaranga ry'u Rwanda mu mwaka w'2016 ryataye agaciro kangana na 9.7% ugereranije no mu mwaka w'2015 ryari ryatakaje agaciro kuri 7.6%. Ibanki Nkuru y'u Rwanda ivuga ko kimwe mu bigaragaza ko ifaranga ritazotakaza agaciro ari ibiciro by'ibidandazwa u Rwanda rushorera mu mahanga byongeye kuduga. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu Eric Agiri Ubusa.
Batangaza ko politiki y'ifaranga n'ubukungu by'u Rwanda bihagaze. Abahagarariye Banki Nkuru y'Igihugu bavuze ko muri rusange umwaka w'2016 ubukungu bw'u Rwanda butateye imbere cyane ariko nanone butahungabanye. Aha niho batangarije ko ifaranga ry'u Rwanda ryarushijeho guta agaciro ugereranije n'umwaka ushize. Kimwe mu byatesheje agaciro ifaranga ry'u Rwanda ni ibiciro by'ibicuruzwa u Rwanda rwohereza hanze ku masoko mpuzamahanga byagabanutaho kwiyongera. Imibare ya Banki y'Igihugu igaragaza ko ifaranga ry'u Rwanda ryataye agaciro imbere y'idolari rya Amerika ku mpuzandengo y'9.7%. Mu bihembwe bitatu bishize by'umwaka w'2016 bivuye kuri 7.6% byo mu mwaka w'2015. Nubwo biri uko, abakuriye Banki y'Igihugu bafite icyizere ko ifaranga ry'u Rwanda ritazakomeza guta agaciro bafatiye ku biciro biriho ku bicuruzwa u Rwanda rwohereza mu mahanga. Bwana Thomas Kigabo ni umuyobozi ushinzwe ubukungu muri Banki Nkuru y'Igihugu.
Mu mpera z'umwaka ushize wa 2016 biciro za kohereza mu mahanga cyane cyane amabuye y'agaciro bizatangiye kuzamuka ndetse biteganyijwe ko bizanazamuka kurushaho muri 2017. Bivuga ko rero uko amafaranga y'u Rwanda yataye agaciro tugereranyije n'amadolari muri 2016 uyu mwaka wa 2017 bizaba bimeze neza kurushaho. Pressures twabonaga zizagabanuka, turanabibona iyo tureba y'amezi ari hafi ya 2 y'uyu mwaka wa 2017 tugereranije n'umwaka ushize. Iyo mibare iratugaragariza neza yuko pressures twabonye umwaka ushize uyu bizasa nkaho bigabanuka, ku buryo rero nta mpungenge zirimo.
Ubuyobozi bwa Banki Nkuru y'u Rwanda buravuga ko ikinyuranyo cy'iby'u Rwanda rwohereza mu mahanga nibyo rutumizwa kiri kuri 5.9%. Imibare ya Beneri ivuga ko iki kinyuranyo cyavuye kuri 1,752,525 z'amadolari mu 2015 kigera kuri 1,649,702 z'amadolari. Ni mu gihe Banki Nkuru y'u Rwanda isobanura ko agaciro k'iby'u Rwanda rwohereza mu mahanga kazamutse kuri 7.1% bingana na 1,598,700 by'amadolari bivuye kuri 1,558,700 by'amadolari mu mwaka ushize bingana na 19.3%. Kugeza ubu bimwe mu bicuruzwa u Rwanda rwohereza mu mahanga birimo amabuye y'agaciro, icyayi, kawa n'ibindi. Tukiri kuri iri faranga ry'u Rwanda rita agaciro imbere y'idolari ry'Abanyamerika, haracyari igisa n'igihirahiro kukumenya niba koko zimwe muri gahunda Perezida mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yazazishyira mu bikorwa nk'uko yakunze kubigarukaho mu bihe bitandukanye. Ni ukuvuga ko igihe bwana Donald Trump yahagarika ubuhahirane n'amahanga, ubukungu bw'ibihugu bitari bike birimo n'u Rwanda bwahita buhungabana. Na bwana John Rwangombwa, guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu, nuko abibona.
Ubundi kugeza ubu dufite iriya gahunda ya GOA hagati ya Amerika n'ibihugu bya Afurika, ntacyarayivugaho niba azayikuraho cyangwa izakomeza. So kugeza rero ihari ndiko ni ubwumvikane bwihariye hagati, ntabwo ita ubwumvikane ni nk'iki nta Amerika yashyiriyeho gufasha ibihugu bya Afurika kugira ngo byohereze ibicuruzwa byabo iwabo mu buryo bworoshye. So twumva iyo ngiyo kugeza ubu nta kibazo kirabaho. Of course aramutse nk'uko bajya bivuga wenda kuyeho ubuhahirane bwa hagati ya Amerika n'ibindi bihugu mpuzamahanga cyangwa se hari amasezerano bari bafite yatuma ubucuruzi mpuzamahanga burushaho kuba koroha, icyo gihe bigira ingaruka ku bihugu byose muri rusange. Aramutse hari ibyo agize bigahungabanya ubukungu bw'ibihugu bimwe, bishobora kugira ingaruka ku bukungu bw'isi yose muri rusange. So kugeza ubu ntabwo turamenya neza ahazareba n'ahazagarukira.
Umusaruro mbumbe w'ubukungu bw'u Rwanda muri 2016 uri kuri 6.1%, mu gihe mu mwaka ushize wa 2015 umusaruro mbumbe w'ubukungu bw'igihugu wari kuri 6.9%. U Rwanda ruravuga ko zimwe mu mpamvu rufata nka nyirabayazana zatumye ubukungu butazamuka uko rwabyifuzaga ari imihindagurikire y'ibihe yateye amapfa bituma habaho igabanuka ry'ibiribwa ku masoko, ari naho hagaragaye izamuka ry'ibiciro. Kandi kugeza ubu Abanyarwanda babarirwa muri 70% batunzwe n'urwego rw'ubuhinzi butagenze neza. ruravuga ko iteganya gihe ririho rigaragaza ko ingaruka nk'izo zitazagaragara muri uyu mwaka wa 2017. Gusa nanone hakaba havuka ikindi kibazo kuko igihe u Rwanda rwaba rwifashe neza muri bimwe mu bihugu bituranye bicika byaba bisa nanone nk'aho bitoroshye kuko amagenga ya bimwe mu bice bya Kenya byugarijwe n'amapfa. Ibipimo bindi by'uburyo agaciro k'ifaranga gahagaze bizamenyekana mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Amashyirahamwe yigenga adaharanira inyungu za politiki mu Burundi yarongekiye urwandiko umukuru w'inama nshingamateka ya Afrika y'ubuseruko muri ubwo rwandiko rwiswe petition. Amashyirahamwe asaba ko leta y'u Burundi yo hamagarwa ikisigura imbere y'abashingamateka ba EAC kuvyerekeye ihonyangwa ry'agateka kazina muntu. Leta y'u Burundi ivuga ko yiteguriye kuja kwisigura hamwe yo hamagarwa nk'uko yabikoze mu ntango z'umwaka uheze w'ibihumbi 2016 imbere yabo bashingamateka nyine. Ni nkuru y'umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru ari yarusha.
Ubwo rwandiko rwashikirijwe n'amashami yigenga yo mu Burundi rubwira inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ko yogira icikoze mu gukingira abanyagihugu b'Abarundi barimo bo abo bashingamateka bajirwe kuvugira no guserukira. Maitre Dieudonne Bashirahishize na Christophe Sebudandi nibo batumwe gutanga ubwo rwandiko. Ubu ni Bashirahishize.
Amashirahamwe atari make yandikiye abaserukira abanyagihugu kuko abanyagihugu nibo bahura n'ingorane. Nibo bariko barakiriza impunzi zishika 500,000 z'Abarundi gusaba yuko ubwo rwego ruserukira abanyagihugu rwiyamiriza ku mugaragaro ihohoterwa rya kiremwa muntu bikiriko biraba gushika uno munsi bidahanwa kw'Abarundi bakiriko baramerwa nabi bariko baricwa n'inzara. Wa wundi ati aho ibi byose byayangara wari hati nasemerera ukunyene wera mu ntanga ya mashirahamwe yamye avuga ati yemwe yemwe ibintu biriko birayangara mubona.
Urwandiko nk'ubwo rwari rwaratanzwe kandi n'ayo mashirahamwe mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi 2016. Icyo gihe leta y'u Burundi yarahamagawe imbere n'amashingamateka ya Afrika y'ubuseruko kugira ngo yisigure intumwa z'ubushikiranganje bw'ubutungane zabajijwe cyane cyane ivyerekeye agateka kazina muntu hamwe n'ubutungane. Mu gihe yari yaje mu nama y'akazi yarusha muri Tanzania uwari intumwa ya leta mu mwaka uheze, Maitre Nestor Kayobera yabwiye Ijwi ry'Amerika ko bibaye ngombwa n'ubu leta izo kwitaba ikisigura.
Erega intambara ntihera kuko se wayitanguye uyayitanguye niwamenya igihe azoyihereza. Twebwe nk'abaserukira leta tuzi yuko umwanya wose bazaba bariko baravuruga leta ku bijanye no gushengeza leta ngaha twama turiko turaburana nawe utari ngaha turandika tukerekana yuko mvya amategeko twifashe neza duhagaze neza kandi ntaye baturusha kuko bamaze kubona yuko amatora abaye bashiye bazana ikindi kintu bise petition muri EAR. Leta y'u Burundi irarengutswa nyakubaho mushaka no gutungana akaba yarandumitse kuganda muserukire muri EAR irya nama ishinga amateka ya Afrika y'ubuseruko. Turahereka yuko abo bantu baje kwitwara leta y'u Burundi muri EAR atabo batane na bamwe babagumutse. Turekana neza yuko mu butungane ibintu bigenda neza kumbura babafise ubundi bakorera.
Ibiro vy'umukuru w'inama nshingamateka ya Afrika y'ubuseruko vyarakiriye ubwo rwandiko rwatewe ko umukono n'inani n'amashirahamwe yigenga mu Burundi arenga 10 amwe muri ayo aheruka gufotwa n'ubutegetsi. Hari n'ayandi yahagaritswe vy'agateganyo yagirizwa na leta ko yageze uruhara mu migumuko yatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2015. Pierre Claver n'inkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye Pierre Claver niyo nkuru aho yarusha tuje mu Rwanda. Mu Rwanda hatangujwe ishirahamwe rifasha abagore n'abakobwa kuronka ibikoresho batinya kuja kugura ku mugaragaro nk'udukingirizo tunini two kwirinda gusama inda n'ivyo bakoresha mu gihe cy'ubutinya nka ibindi. Kuri iyi nkuru umumenyesha makuru wacu i Rwanda Asumta Kaboyi.
Iyi sosiyete yiswe Kasha yatangijwe n'abagore babiri uturuka mu gihugu cya Amerika na mugenzi uvuka muri Canada. Abatangiye iyi sosiyete bavuga ko baje kunganira abagore n'abakobwa kubona ibikoresho bifashisha mu myanya yabo y'ibanga kandi batishyize ku gasozi. Uyu ni Francine Wase ushinzwe ibikorwa byo kwamamaza muri Kasha.
Tutugira ibanga ntabwo ushaka ko buri muntu wese amenye icyakubayeho. Rimwe na rimwe nko mu ma recherche twakoze ubushakashatsi nuko hari abantu bafata risque zikomeye cyane kuko bagize icyo kibazo cyo kuvuga ati ntabwo ushaka ko bambona ko nagiye kugura cotex nagiye kugura agakingirizo ugasanga aratwite akuyemo inda ejo baramufunze bibaye ibibazo birebire. Ariko iyo abafite uburyo bwo kugura ako gakingirizo cyangwa ibyo bikoresho bindi nta wundi muntu ubimenye wari kuba umukijije ibyo bibazo byose ari kugira.
Iki kigo kimaze amezi agera kuri 7 gitanyijwe mu Rwanda, gicuruza ibikoresho binyuranye abagore bifashisha mu isuku ndetse n'ibibafasha kwikingira ngo birinde indwara zinyuranye zandurira mu mibonano mpuzabitsina.
Umugore ufite internet udafite internet wese yisangaho akaba yasaba ibikoresho ndetse tukabimugeza aho ari kandi mu buryo bw'ibanga. Dufite Cotex, dufite amasabune y'imyanya y'ibanga agabanya infection, umuhumuro utari mwiza mu myanya y'ibanga. Dufite ibinini bituma udasama wenda mu gihe wakoze imibonano idakingiye, ukavuga ati wenda ashobora kuba nasamye cyangwa ntasamye, ukakinywa mu masaha 72. Kugira dufite pregnancy test, agapimo kakwereka niba utwise cyangwa udatwise. Dufite udukingirizo tw'abagabo n'utw'abagore.
Iki kigo kitaramara igihe kinini gikorera mu Rwanda, abamaze kucyumva bemeza ko gishobora kuzabunganira ku bikoresho bimwe na bimwe byajyaga bibatera isoni kujya kubishaka mu ruhame. Uyu mukobwa wavuganye n'ijwi rya Amerika ari mu kigero cy'imyaka 20.
Njyewe ndumva ku giti cyanjye Cotex ntabwo igenera isoni kuyigura, ariko wenda kondomu hari abagira isoni. Nta mukobwa cyangwa umunyeshuri ushobora kubona n'umuntu uwo ari we wese, biragora kuvuga ngo ngagiye muri butike ngo mume kondomu, birakomera. Ariko wenda abonye nk'umuntu uyimuzanira icyo kigo gifasha abantu byaba ari byiza.
Cotex
yo ntabwo igenera isoni, ndagenda ngo ati mume Cotex.
Ariko nka kondomu ntabwo wabitinyura
cye, nta n'umuntu ndumva wagiye kwigura, haba ari umukobwa cyangwa uri umuhungu, nta n'uwo ndabona.
Iyi gahunda yatangijwe mu mujyi wa Kigali, ba nyiri uyu mushinga basaba abagore kuyiyoboka. Madamu Wase Francine avuga ko ibiciro byabo bidatandukanye n'ibyo basanzwe babona muri za butike z'iwabo.
Kugeza ubu ngubu iyo ubisabye ibyo bikoresho tubikuzanira ku giciro kimwe n'icyo muri farmasi cyangwa muri supermarket cyangwa yewe no muri butike. N'ikigura 800 muri butike tugicuruza 800. Icyo tugukora nuko tukikugereza aho uri kandi mu buryo bw'ibanga. Kiba gifunze mu ka box k'umweru, niyo twagafata tugashyira kuri reception, ntago umuntu yamenya ngo ni kondomu irimo, ni pad irimo, ni isabune y'imyanya y'ibanga irimo. Ibi biba bifunze ku buryo nyirabyo wenyine ari buwe uri bumenye ikirimo.
Abagore bagera kuri 700 nibo batangiranye n'iyi gahunda yo gusaba ibikoresho byabo by'ibanga bikabageraho bibereye mu rugo. Abatangiye iyi sosiyete bavuga ko mu gihe cya vuba bashobora kuzagera no mu ntara zose z'igihugu kugira ngo bagere no ku bagore bo mu cyaro. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta, ngaho i Kigali. Tuve i Kigali tuje mu Burundi. Kuri uyu wa gatatu amezi indwi aruzuye, umumenyeshamakuru Jean Bigirimana abuzwe irengero ryiwe. Umukenyezi wiwe cyo kimwe n'ikinyamakuru cigenga Iwacu yakorera basaba ko ukuri koja ahabona. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNDH wemeza ko uriko ukora ibishoboka byose kugira ukuri kumenyekane kuvyashikiye uwo mumenyeshamakuru n'ababifisemo uruhara bakubitwe intahe mu gahanga. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Elojuri Kaneza aradushikiza inkuru.
Tariki ya 22 nyene no mababara twebwe nyene dusanga umuryango n'agahinda.
Uwo ni Godeberte Hakizimana, umukenyezi wa Jean Bigirimana. Twamusanze muhiriwe muri karitsiye ya Gituro, zone Kamenge, mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura, kuri uyu wa gatatu mu gitondo. Inyuma y'amezi indwi umunega wiwe abuzwe irengero, uwo mukenyezi w'imyaka 29 avuga ko we n'uduhungu twiwe tubiri tw'imyaka 8 n'3 n'igice babayeho ubuzima bugoye cyane.
Nta kazi mfise, niberengaho nyene. Urumva nashaka kuja kuri kaminuza kubandanya amashuri, ariko ntivyakunze. Nikome wumva ndi maniga nyene kubera setanari nayitoye. Ubuzima buragoye, mbayeho nyene kubw'Imana nyene. Ubufise arampa nkarihinje ndiriye ngaha two gufungura nyine, natwe nyine ndaduhabwa n'abandi abagenzi nyine baramfasha gusuma nyine. Nk'ubu ibintu byarabaye nabi, ibiciro by'ibintu byaradutse, umuntu arose nyine irasiyo y'umunsi umwe, arashimira Imana. Biragoye kumva nka jewe nyine, birangora rwose, ndumva agahinda ko ntaho ndayakura.
Iruhande y'izo ngorane zose, umukenyezi wa Jean Bigirimana avuga ko n'abana bahindutse mu mibereho yabo ya misi yose.
Barambaza nyine bose, nayo bamuto yarambaza kambabira ati mbega papariye abapolisi ntibaramurekura. N'ubu baracavuga ati tumubikira inja araza, kandi tubimazararira nyene. Umukuru nawe nyine arabizi. Nk'ubu iyo ngiye nyine ahantu ntavuze, usanga umubabaro nyine bagumya bicaye ku ibarabara kwikumbure nande ngo bahava banyuruza nka papa ngo babure usigara arabagaburira cyane rwose. Nyine barahinduye comportement nyine, bameze abantu nyene barababaye gose nk'umukuru nyene yarahindiye gose asigafise umujinya nyene urenze.
Godebert Hakizimana asaba inzego zibijejwe kunyarutsa amatohoza no kwerekana icyavuyemwo.
Inzego z'igihugu no zisaba nyene ko babandanya ubwo bakabishyiramo ingufu, kuko mbona umenga vyaranahagaze nk'umusimenya ngo bigeze ngaha, bakerekana amatohoza bagize nimba amatohoza bagize bakayashyira ahabona umuntu akamenya ukuri.
Uko kuri ni na kikinyamakuru iwacu umenyesha makuru Bigirimana yakorera cifuza. Leandre siko yavuga icegera c'umuyobozi wa iwacu.
Twaragerageje uko dushoboye kugira ngo tumurondere turahebura. Niho twaca twitura ubutungane kugira ngo bobo bafise uburyo kumure kudusumvya kandi bikurikije amategeko badufashe bafashe n'umuryango baturondeze kugira ngo tumenye neza uwo mumenyesha makuru ivyamushikiye ko yoba hari cyangwa harabaye ibindi. Twebwe ico tunezera nuko twomenya mango ya vuba aho uwo mumenyesha makuru ari icamushiki yabatwebwe yabo mujyango wiwe mbere n'umujyango w'amenyesha makuru bamenye bati wacu araha ivyamushikiye nibi.
Umugwi igihugu wigenguje ajwe gatya kazi na muntu CNDH wemeza kuri gukora ibishoboka byose kugira ngo uko kuri kuje habona. Jean Baptiste baribonekeza umukuru wa CNDH.
Turahimiriza cyane cyane mu kuruhande rw'igipolisi no muri parke kuko niho bafise ubushobozi bwo gufata ingingo mu bijyanye n'ubutungane. Turiko turabandanya iyo dosiye rero ku ruhande rw'iwacu kandi twongera duhimiriza n'izo nzego vyega kugira ngo bishobotse ukuri kuje habona. Hanyuma ubutungane buha dosiye wiruguruye uko turose amakuru mashasha kandi dukomeza kuyarondera turayashyira muri dosiye tukayakoresha kugira ngo cyane cyane dushobore kumenya neza ibyamushikiye nimba yaranyurujwe nimba yarishwe tumenye ababikoze tumaze kuronka amakuru ahamije bashobore kurengukishwa mu butungane.
Mu kurindira ko barengutswa mu butungane hari ivy'umugwi CNDH umaze gukora.
Nuko ubwa mbere hoho mu butungane muri parki bugurura dosiye yo gukurikirana neza kugira ngo tumenye ivyo dushobora kumenya kujya n'ibyashikiye Jean Bigirimana. Inyuma yaho haranditswe ikete yo gusaba abarongoye intwaro yo hasi kugira ngo bafate ingingo zituma nk'ivyo biziga byabonetse bishingurwa ahantu ku buryo umuntu akeneye kubikora kw'amatohoza ashobora kubona bikora kw'amatohoza kandi izo ngingo zarafashwe. Mu nyuma yaho twarafashije umukenyezi wi kugira ngo hariho ibikenerwa vya ngombwa muri leta canke bonko ba banki n'ahandi kugira ngo ashobore kubandanya akurikirana ikibazo c'umucanci wiwe kandi yongera akurikirane n'ibintu vyiwe.
Jean Bigirimana yabonetse rya nyuma muri zone Bugarama intara ya Muranza ku itariki ya 22 ukwezi kw'indwi mwaka w'ihumbi 2016. Uwo menyesha makuru yazimiye akorera ikinyamakuru iwacu cigenga yarigeze gukorera kandi radio yigenga Rema FM ari nayo yaturiwe ubwa mbere ku itariki ya 13 ukwezi kwa gatanu mwaka w'ihumbi 2015 aho haba kugerageza guhika ubutegetsi. Yanakoreye kandi ikinyamakuru co mu karere k'ibiyaga binini Info Grand Lac gica kuri internet. Eloje Wikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Mukanya turasozera ibiganiro vyacu vyo kuri isaha amari imbere yaho. Reka tubibutse ingingo nkuru zazigize amakuru twabashikirije. Oriane.
Urakoze Fidel, twabwiye ko mu bikorwa byo gushikiriza icese icegeranyo cishiramwe riharanira gateka kazi na muntu ku isi Amnesty International in Nairobi, Mutoni wa Kenya Bonyeki Murantunga umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe mu karere k'ibiyaga binini avuga ko hakiri intambwe nini itarashikwa ko mu bijanye na gateka kazi na muntu muri Afrika agatanga karorero nko mu Burundi, Eritrea, Ethiopia, Tanzania, Sudani na Sudani y'Epfo.
Prezida mushasha wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed arahiciye se mu mabanga yiwe uno musi kwa gatatu.
Twabwiye kandi ko ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe umutekano hagati mu gihugu bwashize ahabona ingingo zigiye gutuma abantu amamiliyoni n'amamiliyoni bari ku butaka bwa Amerika batujujuje impapuro zibaranga birukanwa.
Amakuru twari twabateguriye n'ibiganiro kuri isaha niyo bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi ku mikoro mwari kumwe nanje Fide Niyongabo
na Oriane Tangishaka. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, turashimiye n'abadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri uno munsi. Turashimiye Facel yadufashije kwegeranya ibiganiro. Murakoze mwese.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.